Bose hamwe abanyapolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi bari mu biganiro yarusha muri Tanzania baraburiza ko ibiganiro bigeze ku munsi ugira gatanu atakintu gikiza u Burundi bazoshikako ni mu gihe uruhande rwa leta n'umugabo muri ku butegetsi CNDD-FDD batabyitavye nabo se ndakomana icagi ya cutwa mu gambwe sabanya Frodebu yitavye avuye Bujumbura abona ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi kuko inzira y'ibiganiro isa niyanse
no kuvuga rero ko byabazo byose byari bihari uhereye ku bibazo by'amahoro n'umutekano bizonyuka uhereye kuri kubukene uhereye kubushomeri uhereye kuri ibibazo by'igihugu cyari bivomo ibyo bibazo byose n'ibindi ntadondaguye burya bizoba umurengera abanyagihugu dusubire kujyana abahunga basubire kuba benshi kubera ingwano zishobora kwaduka ubukene bwabaye ndanse bakibaza titugiye hari cyangwa hariya tuzoronka ihene two kwisununura tukabaho ingorane rero yindi nyamukuru izoba nuko nabahora badufasha bazoduhe abantu basubire kudufasha ubukene ingwano iteye baturekera biko nyene cewe abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najya gikomeye n'ukoresheje ntabwo bugifise zo kubikora ariko ibyiyumviro bazaba bafise nzobishyigikira
na Shade Nditije wo mu mugambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta yahunze igihugu nuko abibona ati amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yoyo ntiturota tuyajamwo kuko atarukiza tuyabonamwo
umuti iyo hari ingorane umuti wa politike n'ibiganiro ibiganiro bihagaze iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gataka kazira muntu uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho ntabwo bideha mugabo si umuti twifuza mugabo impera n'imperuka bidakunze ibyo abantu bazoshavura barashangashiwe mbega benshi mbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamo tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera za bibanza mwe bita amagikaburanyama maraduhebye umugabo nubaremesha yuko ariko turabaheba kubinyerekeye n'abandi nziko turarota tuja mu matora kugira tugabangane ubutegetsi bw'ayo matora ntatuzojamwo kandi atamutubonetse izindi nzira zizoboneka wundi ati byanse mu mashi mushyire mu migere kubigenda
ku ruhande rw'abigeze gufata ibigwanisho bagwanya igihugu muri kahise nka Jean Bosco Ndayikengurukiye yigeze gutwara umugambwe uri ku butegetsi ukiri mu ishyamba ahamagarira amakungu gufata ingingo zihuta atabandi barafata inzira nk'iyo
twibaza yuko ahubwo byeretse abahuza nyene byeretse akarere byeretse amakungu yuko njizeye yuko bazomushaka ku gitutu gikwiye kugira ngo yemere ejo cyangwa yigiye ejo aze kuko bazosubira nabo barabicyo gukora ibikorwa ntibibuze buya kugira aze babaze kumufatira ambarwo arati baranze ikindi kiba gisigaye cyose byananiranye yavuga ati mwabarundi muri imenya je ntako ntagize gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta rumwe abyipfuza ingwano yama ari mbi nibaza yuko muri bihe tugezemwo biterambere by'isi hakora diplomasi gusumba ivyo vy'ibigwanisho ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazondanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
kuri uyu wa mungu byari bitekanijwe ko haba inama ya bose bari kumwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kugira ngo baharire ku rwandiko bashetse ko ariko siko byagenze ubwo rwandiko baruhaye umutwe uvuga ngo umuti w'amatati ari mu Burundi canke proposition de sortie de crise mu Gifaransa iyo nama ya bose izoba kuri uyu wa mbere ari naho ivyo biganiro bizosozegwa Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.